Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika ryo kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mu 2020 migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22 mu Rwanda mu 2020 FM 104.3 mu shorano ku dukwikira ku Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu camakuru wese atoka burungu radio yacu bewa akaburungu com muri beneza nshuti mwese namwe bava ndimwe radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Ntuye muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri isanga ku igenekezo rya kabiri ry'ukwezi kwa kane haratekanijwe inama mpuzamakungu y'abarundikazi izokoreshwa hisunzwe ubuhinga bwa Zoom. Iyo nama izokwitabirwa n'abari mu bihugu bitandukanye byo ku isi. Ibintu nyamukuru itekanya gushikiriza biri mu ntonde zitatu. Ubwa mbere na mbere kuzoba ari ukugira urunani rwo gufasha abakenyezi mu bijanye n'irondoka rishimikiye ku magara yabo meza. Ubwa kabiri kuzoba ari uguha inyigisho no gukangurira abakenyezi bo ku mitumba ku ntambamyi zose zishobora kubangamira irondoka rishira imbere amagara meza y'umukenyezi. Ubwa gatatu kuzoba gushira urunani rw'abafasoni ruzofasha abakenyezi bo mu gihugu hagati mu bikorwa byo kwiteza imbere haba mu burimyi canke mu bikorwa byo gukingira ibidukikije. Mu kiganiro cy'umunsi rero turi kumwe na Immaculée Ndayisaba akaba wewe ari muri leta ya New York aho Buffalo n'umuforomakazi. Tuzoba turi kumwe kandi na Jacqueline Bagenyere ari mu gihugu cy'Ububiligi. Jacqueline Bagenyere arongoye ishyirahamwe ry'abakenyezi n'abana baba mu bihugu bya Buraya akorera mu bushikiranganji bujejwe kwibona abansi mu Bubiligi. Turi kumwe kandi na Solange Murerwa ari i Bujumbura mu Burundi. Maître Solange Murerwa n'icegera c'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'abakenyezi Femme Intwari akaba kandi arongoye ishyirahamwe Kerebuka. Bafasoni mwese turi kumwe, mwiriwe neza?
Mwiriwe cane.
Mwiriwe neza.
Reka dutangurire ko mufasoni Jacqueline Bagenyere ari mu Bubiligi atubwire cane cane ku vyerekeye iyo nama mpuzamakungu itekanije ku igenekezo rya kabiri ry'ukwezi kwa kane. Mufasoni Bagenyere, iyo nama mwayumviye gute? Icatumye mufata icemezo cyo kwitunganya n'iki?
Ego, murakoze cane ku mijambo. Iyo nama no kuvuga uyu mwaka no ugira kabiri tuyigize, iya mbere twayigize mu mwaka uheze. Ni ukuvuga twifatanije n'abakenyezi bamwe baba mu gihugu cyo muri Amerika. Twararabye dusanga yuko buri mwaka uwo munsi mukuru wahariwe abakenyezi mu Burundi barawuhimbaza, mu bihugu byose bakawuhimbaza, bari mu Bubiligi bakawuhimbaza. Ariko dusanga byari bikenewe yuko abakenyezi bose bo ku isi yose boshobora kuja hamwe kugira ngo bawuhimbarize hamwe. Nico gituma rero twashatse kubigira twebwe abari mu makungu tukifatanya n'abari mu Burundi. Murakoze.
Madame Immaculée Ndayisaba, igitaramo nk'icyo, inama nk'iyo yarabaye mu Burundi, murashaka kutubwira icyatumye mwibaza ko inama nkiyi yohuza abandi bafasoni barundi kazi baba mu bihugu bitandukanye ikenego.
Murakoze kumpa ijambo. Hanyuma twagiye hamwe turiyumvira turaraba ukuntu abakenyezi ahantu hose mu bihugu byose cyane cyane muri Afurika mu Burundi n'ahandi hose bakunda kwizihiza uyu munsi mukuru wahariwe abakenyezi. Ama turavuga tuti none ko mu Burundi bama bawizihiza ahandi hose bakawizihiza kuki tutoja hamwe tukawizihiriza hamwe abakenyezi bari hanze hanze y'igihugu hamwe n'abakenyezi nyene bari mu gihugu mu Burundi hanyuma tuyumvira kwishyira hamwe nkuko umukenyezi mugenzi wanjeje kubivuga umwaka uheze twarakoze icyo gikorwa twishyira hamwe duhuza abakenyezi mu makungu atandukanye duhuza abakenyezi mu bihugu bitandukanye hariho aba kenyezi bo muri Amerika hariho abakenyezi bo mu Burundi n'ahandi no mu bindi bihugu nyene muri Afurika muri Europe twagombye gushyira hamwe nyene kugira ngo umunsi mukuru w'umukenyezi tuwizihirize hamwe nk'abakenyezi twishyire hamwe dukorere ku mugozi umwe nk'umukenyezi.
Maître Solange murirwa mutubwire namwe ibintu nyamukuru eka umugambi nyamukuru mwifuza gushikira mu gutunganya iyo nama mpuzamakungu y'abafasuri barundi kazi bari mu bihugu bitandukanye.
Murakoze kumijambo. Twebwe nk'uko mubivuze mu mwaka uheze iyi nama iki kiganiro cyarabaye ngaha mu Burundi aho abakenyezi batari bake bo ngaha bo mu ndongozi eka n'abandi amakategori atandukanye abigeme bato ba Miss Burundi n'abandi bashoboye kwitaba tugahurira hamwe tukizihiza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umukenyezi twifatikanije nabo bene wacu bari mu makungu. Kabaye akaryo keza rero ko kubona yuko abarundikazi bari hanze baguma bibuka igihugu cyabo kandi natwe bakaguma batwibuka bakabona uko twokorera hamwe. Twarashimiye abakenyezi babiteguye abakenyezi ba Oriane baje ba Dr Zena ba Mireille bande baratweretse neza yuko turi kumwe turashobora rero kurabira hamwe uko twizihiza uwo munsi mukuru turashobora kurabira hamwe intambamyi umukenyezi mwirimizi umukenyezi yaciye ku ntebe y'ishuri agenda ahura nazo mu buzima mu kwiteza imbere bya minsi yose. Some rero wari umwaka wa mbere ariho tugitangura twateye tugumana icyo cyumviro yuko no muri uyu mwaka tuzoshobora kujya hamwe tukongera tukeshanja tukavugana tukabona uko turi kumwe by'ukuri ko batwitwararitse natwe tubibuka nk'abavukanyi bacu bari hanze y'igihugu. Ubu rero integuro ziriko ziragenda neza integuro zimeze neza abantu ariko bariyandikisha n'ibitigiri twari twatanze twogarukiriza ko byararenze abandi baguma batubaza ati none ni ryari none twiyandikishe gute ubu sare tubona tuzobakirira mu tubona turiko turabadeborde bisigura rero yuko ari ikintu cyiza cyaje kije guhuza abo bavukanye bacu bari mu makungu natwe turi no mu Burundi kandi tukabona ko biriko birakomeza ubucuti hagati yabo abakenyezi bari hanze natwe turi ngaha kuko usanga tuvugana n'indi migambi y'iterambere iterambere ry'umukenyezi iterambere ry'abigeme la sante productive ivirondoka rijyanye n'amagara meza
uko gucyo turana kare bintu bidogira karusho cyane uyu mwaka. Ego Madame Jacqueline Bagnere mu bintu by'amukuru muzoshikiriza hariho cyane cyane guha inyigisho eka abapfasoni abakenyezi kubijanye n'irondoka rifatiye rishimikiye ku magara meza ni kuki mwatoye icyo cyumviro.
Icyo cyumviro twaragitoye kubera ko turaze cyane cyane ingorane ziba mu Burundi turamaze kubona yuko abagore abakenyezi bahura n'ingorane nyinshi hariho nk'indwara tumaze iminsi twumva yitwa indwara zo mu kigo zifata abakenyezi batari bake zikaba ari indwara zigoye kuvura tukaba rero twashatse kwishyira hamwe kugira ngo turabe yuko hari nk'icyo dushobora nko guterera haba mu bijanye nko turonse nk'uburyo tugafasha amashyirahamwe yoba akora kugira ngo afashe kuvura izo ndwara. Hariho nk'ingorane z'abakobwa
bakunda gutwara amada y'amashushu nabo nyene bakayatwara kubera peut-être ukutamenya kwikingira ukutamenya kwihangana nabo nyene tukaraba yuko dushobora kugufashanya n'abandi kugira ngo dushobore kubafasha kubaha nk'inyigisho muri ubwo buryo. Murakoze
madame Immaculée ndayisaba kugira ngo mwebwe musanzwe muri n'umuforomakazi kugira ngo izo nyigisho zitangwe cyane cyane nk'ivyo umufasoni Solange Murirwa ashikirije bijanye no ku kwigisha abafasoni abakenyezi abakobwa ukuntu bo kwirinda gutwara izo nda ukuntu bo kwirinda izo ngwara hari nta bintu bishaka kuba nk'intamamye mu vyerekeye ukuntu mubasigurire izo bintu bijanye n'imico.
Ego murakoze ku mijambo ku vyerekeranye n'izo nyigisho nk'uko bibajije birashobora kuba intambamye zirashobora kubaho dufatiye nko ku kumuco wacu twebwe nk'abarundikazi ariho nk'ibintu usanga nk'ababyeyi n'abana badakunda kuganira nk'icyo kiba kiba nk'intambamye mugabo kugira ngo dushobore kwigisha abigeme dushobore kuganira n'abakobwa cyangwa n'urwaruka ikiza no guhera ku miryango cyane cyane ku babyeyi ku bamama hanyuma tugatangura no kuganira no ku mashure cyangwa ibindi bigo cyangwa ayandi ma organization ashobora kuba ashikira abo bigeme kugira ngo izo ntambamye ntizibeho kuko hariho nk'ibintu ushobora gusanga cyane cyane mu Kirundi cyacu mu rurimi rwacu bitavugwa ari nk'ibyo bita ngo ni ibitavugwa urumva nk'izo zica ziba intambamye ku bantu baba bagomba nko kuvyiga cyangwa ku bagomba nko kuvyigisha mugabo ibyo byose n'ibintu dushobora kurengera kugira ngo dushobore kwigisha urwaruka rwacu mu kwikingira mu kumenya intuzenya irondoka ry'ubuzima bwabo no kwigisha ababyeyi cyangwa abamama kuganira n'abana babo kugira ngo izo ntambamye zituma badashobora kumenya ibyirondoka cyangwa badashobora kuganira n'abana bishobore kugira kuvaho.
Madame Solange Murirwa, ikibazo cyo kwigisha urwaruka cyane cyane abakobwa eka bakiri bato ibijanye eka no kwikingira gukingira amagara yabo cyane cyane nk'izo ngwara twavuze hamwe n'izo nda zishushu icyo kibazo cifashe gute iyo uyu mugambi wo uzohorohera gushyira mu ngiro?
Murakoze twebwe umugambi twarawutanguye ndi mu bantu bawutanguje ngaha mu Burundi muri asosiasiyo iwacu muri Wise Women hari n'indi asosiasiyo two turakora na yitwa Initiative Kirebuka duhurikiye mwe abakenyezi rero tumaze kubona ibyo bibazo byose ukungene bimeze twaragize amankete mu mashuri twaratanguye turi ku kiji twaragize amankete turagendera amashuri amwamwe mu ntara za Rumonge mu ntara za Rubanza mu ntara za Bujumbura Imakamba tugenda twegeranya rero amakuru tugendera abana turabona ibyo bibazo ko biriho ku buryo twabona ibiharuro by'abana bariko baraheba amashuri bari ku ishuri ari binini tukabona ahanini ko baheba kubera baba batwaye inda bakwabako bayikutamenya gusamara turabona hosi n'abagenda bahura n'indwara zitandukanye duca turajyamo rero nk'abakenyezi nk'abantu baciye ubwenge nk'abantu twaciye ku ntebe y'ishuri turavuga ati turashobora guterera mu buryo ubu n'ubu mu kiganiro tuzobwira itariki zibiri hariho un projet tuzopresenta twise mwigeme kadoza kawe kari mu minwe yawe abigeme tubereke yuko kadoza kabo kari mu minwe yabo bategerezwa kwiga bategerezwa kwirinda indwara bifatiye mu bihimba by'irondoka bategerezwa kwirinda regiosese no desirin gutwara imbanye bakiri ku ntebe y'ishuri bakiga n'ibindi hari abakenyezi rero bamwe twagumye tubivugana baduterera ibyiyumviro uko twobikora ubu rero turabona ko bigeze ku ntambwe iri kurashimisha ko mwumva abana twarashoboye kubashikira turabona rekozi bituma ibyo bintu baguma bagira izo ngorane uruganda rero tuzogira itariki z'ibiri ukwezi kwa kane kazobara akaryo ko kwereka abakenyezi bagenzi bacu aho tugejeje igikorwa n'ukuntu turi ko turagikora tubereke na impact hashoboye kugira haba mu mashuri haba ahantu hamwe hamwe naho usanga bitoroshe kubikora ariko turizeye turi kumwe nabo turi kumwe n'abandi ko tuzoshobora gushikira ubwo gwaruka rw'abigeme abo ba mama kuko ubwo gwaruka nigwe byo ruzodukorera mu ngata mu mabanga turimwe mu bikorwa dukora tubereke rero yuko bategezwa kwiga kandi bakongera bakikingira nizo ngwara kuko maze kugwaruka ndura umugera ukagwara izindi ngwara usanga kazoza kawo gace kabarimite kandi ugasanga nta bintu byinshi uterereye mu gihugu cyangwa muri kominote yawe nizo turi mu rone izo ntego turimo.
Madame Immaculée ndayisaba icyo kiganiro kizoca ku buhinga bwa ngurukana bumenyi bwa Zoom mutegekanya gute mu byerekeye ukuntu abakenyezi n'abakobwa mu Burundi bazoshobora gukurikirana icyo kiganiro.
Murakoze ku mijambo. Nkuko bivuze icyo kiganiro kizoca ku buhinga bwa none kuri Zoom hanyuma kubakurikirana turiko turasaba ko bashobora kwiyandikisha dufite aho biyandikisha hanyuma tuzobaha umurongo twaramaze gusohora umurongo tuzokorerako ku bashoboye kujya kuri uwo murongo hamwe n'ibyo usibye kuri zoom gusa turafite n'ikibanza tuzohuriramo abari mu gihugu bazoshobora guhuriramo kuri uwo munsi ku itariki zibiri mu kwezi kuza mu kwa kane kugira ngo bashobore gukurikirana hanyuma abari hanze natwe tuzobanda dukurikiranira kuri uwo murongo nyene tuzoba twatanze kuri Zoom twaramaze gutegura ibintu byose turiko turabitegura kugira ngo uwo munsi bizogende neza.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi mu kiganiro muri sanga abatumire ni Immaculée Ndayisaba, tukaba kandi turi kumwe na Jacqueline Bagenyere na Maître Solange Murirwa. Turafise umunywanyi wacu Mireille Ndimurukundo. Mwiriwe neza?
Mwiriwe neza.
Muri hega Mireille?
Ndi Maputo muri Mozambique.
Ego me murafite ikibazo murafite icyumviro turiko tuvuga ku nama mpuzamakungu y'abafasoni b'Abarundi kazi izotunganya ku igenekezo rya kabiri ry'ukwezi kwa kane. Murafite ikibazo murafite icyumviro intererano?
Intererano yacu ni uko abakenyezi twagira ijambo tukagira agateka nk'umukenyezi.
Murakoze Mireille ndi mu rukundo. Tugaruke kuri mwebwe Madame Jacqueline Bagenyere mufasoni Mireille ndi mu rukundo ashikirije ikibazo coba kitari ku rutonde rw'ibyo mwashikirije ariko hari ibijanye n'icyo kibazo mushobora kuba muzoshikiriza ikibazo cy'ubwigengeka bw'uko abafasoni bagira ijambo cyifashe gute muri iki gihe muri rusange.
Jewe murakoze ku mijambo. Jewe nibaza yuko mu Burundi turaze ibintu uko bimeze ubu abakenyezi nibaza yuko bafite ijambo peut-être hoba bitaragira ku ntambwe abakenyezi uko babyipfuza ariko nibaza ko ubu abakenyezi baronka ijambo kandi bado cyubingira ngo numvise ngo ntiyari yagitomoye neza
yashatse kuvuga ko eka abakenyezi ntabwo ijambo ashobora kuba atakurikirana neza ngo amenye aho icyo gikorwa kivuze kigeze nk'uko muri ko murabivuga. Reka na Madame Solange Murirwa agire icyo kivuze ko Madame Solange
ndabumva nkuko bivuze integuro zirabandanya kandi turibaza yuko aveke inguvu z'umwe uko turiko turakorera hamwe uko tuzoshobora gutorera inyishu ibitari bike kuko nta muntu yishoboza nta muntu akora wenyine mugabo aveke l'effort de chacun twese tugiye hamwe tuzoshobora kugira icyo dushitseko.
Mufaso ni Jacqueline ba genyere mu rafise umugambi o gukangurira abakenyezi muri rusange kujanye cyane cyane n'intambamye bashobora kugira zimwe mu ntambamye bashobora kugira n'inkizi murashaka kutwibutsa neza bukatubwira intambamye mubona nyamukuru zibangamira abakenyezi n'abafaso
ego cyane nkajewe nk'umurongo duwishamo ry'abakenyezi n'abana biburayi mu migambi yacu dufise nyene ihangiro ry'ukurabira hamwe ingorane abakenyezi n'abana bahura nazo muri izo ingorane ni nyinshi tugiye kuri iyi teme turiko turakorerako nyene murabona yuko hariho ingorane z'abana b'abakobwa batwara amada bamaze kuyitwara rero baca bava mu ishure ngira ngo muramaze muri no minsi hariho n'urwandiko twabonye ruvuga ahantu mu ishure muyinga baherutse kwirukana abanyeshuri bashika 16 ngo kubera ko batwaye inda izo ngorane ugaca ubona yuko abo bana baca birukanwa bakava mu ishure bagaca basubira kwa base na ba nyina n'inda mu nda abazi batwaje nabo rimwe na rimwe bagaca babihakana ugaca usanga atayishure afise umwana atagira kirera adafise icyo ashobora kumufashisha iyo ni ngorane mu gufasha rero nko muri mwe n'izo bintu twosubamo za bindi by'inyigisho cyane tukaraba ukuntu dushobora kugira des structures zishobora gufasha abo bana babyaye twatukora nk'ukuntu dushobora kubasubiza ku ishuri abadashobora gusubira ku ishuri naho umuntu akaraba nk'ukuntu yobagirira nk'ukubigisha gukora umwuga ushobora kubatuma bibeshaho bagatunga uwo mwana wabo kandi ntibace basubira mu bintu by'ubuhumbu izindi ngorane rero ni izo ngorane zijyanye n'amagara y'abakenyezi hariho nk'akarorero kukutabyara burya nk'umugore agiye kubaka ntabyare murazi ko ari ingorane zikomeye nkaho rero umuntu arashobora gufasha nk'umukurondera nk'abaganga bo bafise nk'abaganga bafise ubumenyi buhanitse kugira ngo barabe yuko nk'abo bagore bashobora kubavura kubera hari abantu baba batabyara ariko igihe kimwe baronse abaganga bakomeye bagashobora kubavura bagashobora gusama hariho ingorane zisanzwe z'ubukene ubukene rero mu kubuvura ni ukwisha abo bakenyezi ukuntu bashobora kwikorera nk'imigambi yabo mito mito niyo babahere ku kantu gatonya ku mahera makenya buke buke bakaza baraduga buke buke bagashobora kwibeshaho no gutunga umuryango wabo murakoze
mwavuze ingaruka zishikira bigeme batwaye inda zishushu eka mwavuze inyigisho mushobora kubaha mbega hari inyigisho zozo mushobora guha nk'abantu kenshi na kenshi baba bashurashuza abo bana ndazi ko hariho ibiganiro nk'ivyo zigeze kuba mu minsi iheze hari inyigisho ziba zitekanijwe ku bakora ivyaha nk'ivyo kugira nabo nyene bikebuke canke bakubitwe intahe mu gahanga Imakire Ndayisaba
Bijambo ku kwigisha twigisha abigeme cyane cyane kugira ngo bashobore kumenya ukuntu bashobora kwirinda n'ukuntu bashobora kubyitwaramo mu gihe bahuye n'ibibazo cyangwa nk'uko bivuze abo babashurashuza bashobora kubegera kure bakamenya ingene babyitwaramo hanyuma ku muri izo nyigisho nyine turiko turabigisha abigeme umwigeme ashoboye kumenya ukuntu abyitwaramo ashoboye kumenya ukuntu yishyura cyangwa ingene yitwara bica byerekana urya agomba kumushurashuza ati uyu mwigeme n'umuntu yihagaze ko n'umuntu afise ijambo ntabwo ari umuntu nopfa kugenda ko gutyo gusa ibyo rero bica bituma wa mwigeme agira uko ahagaze nawe nyine akiyumva yuko ari umuntu afise ijambo kandi ashoboye kwitwara neza bigaca bituma na ba bandi baguma bagomba kumwegera bamwegera kure nibaza rero ko iki kiriho kinini ari ukwigisha abo bigeme n'ababyeyi n'abandi baba yobora mu cyangwa babarongora mu maorganizasiyo abatandukanye cyane cyane nko ku ishuri ku mashuri mu magrupe baba barimo cyangwa mu byo bariko barakora ni byiza cyane kwigisha uwo mwigeme ahanini kugira ngo amenye ukuntu yitwara
turi kuri mwebwe nyene imakire ndayisaba kuko muri n'umuforomo kazi iyo ikibazo nk'ico cashikijwe kivuga cerekeye kutavyara mu rugo iyo gishitse bigenda gute kenshi rakenshi nabona ko hatumwa ko domwa ko rutoki mufasoni bigenda gute ico kibazo mu gitorera inshu gute mwebwe muri nko kwa muganga ico mukora niki
ico kibazo murakoze kukibaza ico kibazo cyo kutabyara se kutibaruka mu muryango hagati yabubatse iyo gishitse ahanini nko mu bihugu byacu iyo umuntu yubatse cyangwa agiye kubaka abasigaye inyuma cyangwa ababyeyi cyangwa abagenzi baba bariko bararaba ati none uyazovyara ryari yazovyara bagatangura kumuha nk'amezi abiri atatu ngo ntarasama inda mugabo tubirabye bisanzwe hariho nk'abafata nk'igihe kirekire nk'umwaka imyaka ibiri iyo bimaze kugera nko muri icyo gihe ni byiza ko abo bantu bategezwa kurondera ukuntu bashobora gushika ku babijejwe ku bavuzi ku badokteri kugira ngo bashobore kubafasha akenshi bakunda guca badoma urutoke ku mukenyezi nyine nk'uko bivuze mugabo ariho nk'igihe usanga bafite nk'izindi ngorane cyangwa ingorane nk'izibe ziri no ku mukenyezi ugasanga ziri nko ku mushingantahe wiwe cyangwa ntihabe hari n'ingorane bikaba gusa ari igihe kitaragera icyiza rero iyo biramutse bishyize nk'uko ibyiza ni kujya ku babijejwe bajejwe amagara yo kwibaruka yo kurondoka abavuzi kugira ngo bashobore kubakurikirana cyane cyane nk'iyo haheze nk'umwaka n'amezi nk'umunani tuvuge aho niho utangura gufata ko ibintu biriko birarengerana mugabo si byiza guca abantu baca bavuga ati ni umukenyezi kuko hari igihe nawe abatariwe afite ikibazo
ego mereka tubazane na Maître Solange Murirwa ukuntu icyo kibazo cyifashe mu Burundi ndabona Solange telefone wigiye reka duhe ijambo Marcel twagira yezo umunywanyi radio ijwi ry'Amerika mwiriwe neza
ijwi ry'Amerika
mwiriwe neza muri hehe ga Marcel
ni Marcel de Kigali mu Rwanda
yego
ndabanza kubanza gushimira abo batumire bacu kubera umuhate n'ubwitange bagaragaje mu kuzamura igitsina gore
yego
ariko kandi nkanababaza ku kintu kijyanye n'akaranga ka buri gihugu cyangwa se umuco nk'uko mu Kinyarwanda babivuga muri iyi minsi urabona ko umuntu ari guhaguruka hano wenda akajya i Burayi mu gihe cy'imyaka itatu cyangwa itanu akaza hari ibintu byinshi by'umuco n'akaranga k'igihugu akomokamo yarabitakaje none nkaba nabaza abatumire ko bari i Burayi ariko urumva uburyo bavuga ikirundi neza neza nk'abakiri i Burundi ubona ari igiki urubyiruko dukwiriye gukora kugira ngo umuco wacu turusheho kuwukomeraho igihe cyose umuntu aba amaze imyaka itanu ibunaka mu kindi gihugu ariko kandi umuco w'igihugu cye cy'amavuko atarigeze awutakaza hanyuma ikindi cya kabiri bavugaga ku bigeme baterwa inda nyuma wenda ari ubwatsi umuntu ashobora gushinga akabizinesi agakora ariko mu by'ukuri kuko umuntu aba atakora ahubwo rimwe na rimwe dusiye kubanza kureba imvo n'imvano y'ikintu gituma inda ziterwa abangavu zirushaho kwiyongera uko byize n'uko bikeze eske cyaba ari ikibazo cy'urubyiruko ese cyaba ari ikibazo cy'abagabo bazibatera cyangwa se mu kimwe hagati yabo bombi iyo murebye mwebwe nk'abantu mwagize n'amahirwe yo guca mu isi mukiga mu kaminuza mukaba mutuye mu mahanga mu bihugu byadusanze bitera imbere iyo musubije amaso inyuma mukareba mu bihugu byacu by'afurika bitaratera imbere mubona impamvu ari iyihe ubukangurambaga buhoraho bwo kugira ngo izo ndawo zihase, ariko uko babwongera ngo bazihase niko zanda zirushaho kwiyongera, ugasanga umwana wawe ujya kwinjira mu primeri yatwaye inda CVMU yagiye mu segondere atwaye inda, amashuri ubuzima buhagarira aho ngaho. Mubona ari iki gikwiye gukorwa kirenze hari ubukangurambaga bukorwa ku buryo
ibyo bigaragara? Murakoze n'icyo cyose kirimo. Murakoze n'asele. Reka icyo kibazo tubanze tugihe Madame Jacqueline banyenyere atubwire ubwamirambere icyo kibazo mushikirije cy'ukuntu bagumana umuco, yavuze ko muvuga ikirundi neza, hanyuma muraca kuri icyo kibazo cyo cya kabiri gihambaye cyane rwose, turakigaruka tuza ku ijambo mu kanya gato.
Ego, murakoze cyane. Nagira nshimire uwo mugabo atubwiye yuko ikirundi tuguma tukivuga neza, arakoze cyane. Burya biva kugumana umuco biva ku muntu uwo ari we wese. Hariho ugera hanze akumva yuko umuco wiwe ashobora kuribagira, n'uwundi agera hanze akumva yuko umuco wiwe agomba kuwuryamako. Twebwe rero twaragerageje kuva dushitse ino nka je bamaze imyaka irenga 28 ino, ariko nagerageje nja mu bintu mu bikogwa bituma umuco ntawibagira. Nko ngaha mu Bubiligi twari dufise umugwi icyo twita groupe culturelle, twayita indanga, twaragira mu bintu byo kubyina no kuvuza ingoma no kuririmba, tugaca turirimba mu kirundi tukabyina mu kirundi, gutyo bigaca binafasha n'abana bacu, abana bacu twabyaye kugira ngo bige ururimi bige nakaranga. Ni nacyo gituma noca ahubwo mboneraho nkamagarira ababyeyi bose baba mu bindi bihugu baba hanze, yuko bagerageza kuva abana babo bakiri bato bakaza barabigisha imico y'iwacu, bakabigisha kuvuga ururimi rw'iwacu, bakaza bararubabwira kugira ngo bakure bagumva. Tukanabahamagarira kuja mu mashyirahamwe ahuza Abarundi, kuko iyo mugiye murahurira mu mashyirahamwe mugakoresha ururimi rw'iwanyu, mugakora ibikorwa byose muvuga ururimi rw'iwanyu, bibafasha kutagwibagira. Murakoze.
Murakoze Immaculée. Ndayisaba kuri icyo kibazo cya Marcel, mwebwe muri Leta Zunze Amerika mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose. Ikibazo cya Marcel avuga ko Abarundi eka mwebwe muri iki kiganiro uyu munsi mwagumanye ibintu bimeze nk'umuco, ko mwese muvuga ikirundi neza, mutubwire mu gice mukivuze ko ubuhinga bwanyu n'ubuhe bwo mukoresha.
Ahe Marcel aje kubaza icyo kibazo. Hanyuma ku byerekeranye n'umuco nk'uko Madame Jacqueline aje kubivuga, ku by'ukuri ni ku bugome bw'umuntu canke ku kugumya k'umuntu. Nk'akarorero nka jewe n'umuryango wanje aho mvuka, abo tuvukana twese turacavuga ikirundi, tumaze ngaha muri Amerika imyaka 20. Kugumana umuco kwari ukugomba kugira ngo ntidute karanga, ntidute umuco wacu, ntidute ururimi rwacu, tubandanye twibuka iyo tuva, hamwe no gukunda nyene iyo tuva mu gihugu cyacu. Kandi tugaca tugomba nko kugira gufashana n'urwaruka rwacu cyangwa abana bacu kubandanya kugira ngo nabo bamenye aho bava. Kugumana rero umuco novuga yuko bivana no kugomba k'umuntu, nk'uko abivuga ati hariho abashiki no mu mezi atatu bakaba bamaze kwibagira ibintu by'umuco cyangwa bamaze kwibagira ururimi. Ibyo birashika ku bantu bamwe bamwe muga nk'ukuri twebwe ati njyewe isikreti yanjye ni iyahe. Njyewe ndakunda igihugu cyanjye, ndakunda cyane cyane ururimi rwanjye, no mu buzima mpora nkora ndasigura ngasigura mvana mu Cyongereza njana mu Kirundi cyangwa mu Gifaransa njana mu Kirundi. Hanyuma abana nabo sabana ngerageza kuguma n'abaganiriza mu Kirundi. Biragora kwigisha abana ururimi rwawe, biragora kubigisha Ikirundi kuko bava muhira aho uvuga Ikirundi bakajya ku mashuri aho bavuga Icyongereza,
iyo rero bashitse ku mashuri baca bagomba kubandanya muri gwa rurimi rwo hanze hanyuma bigaca bigora kuvuga ururimi rwacu mugabo icyo ngerageza gukora no kubandanya ndabavugisha mu rurimi kuberekera ibyi wacu kugira ngo bashobore kuguma bibuka iyo bava iyo ababyeyi bava naho bataruvuga batavuga ikiri ururimi barashobora kumva nkiyo ndabatumye nk'ikintu cyane ndababwiye nk'ikintu mu kirundi bakabitahura ikiriho rero no kwiyumva yuko ukunda umuco wawe ukunda igihugu cyawe ukunda akaranga kawe ukunda nahuva ibyo biragufasha kubandanya umuco
Egume ndabona Marcel afisa kandi kabazo ariko imbere yaho reka umubanze mu mwishure ikibazo gihambaye cyane gose yabajije kijanye nababo bafise amakosa haba muri ico kibazo gihambaye cyane gose cyo gutwara inda afise amakosa nabahe ku ubutumwa ikanyigisho zamazatanzwe nabigeme nabavyebiwe canke boba arabagabo reka kuri mwebwe nyine imakire ndayisaba
murakoze kuri ico kibazo hanyuma kuri ico si novuga ati makosa nabahe canke amakosa ari hehe mugabo ico noshigikira nuko twese hamwe baba ababyeyi babugwaruka twese twoshyira hamwe kugira ngo dushobore gukingira cyane cyane ugwaruka gukingira abana kugira ngo ntibashobore kubandanya bagwa muri ibyo muri izo ngorane zo gutwara amada yishushu cyangwa gutwara amada batabyifuje cyangwa kujya muri ubwo bushurashuzi nk'akarorero novuga mu bihugu byino usanga batangura kwigisha abanyeshuri bakiri batoyi tuvuge nko mu myaka bamaze kuba bangavu mu kinyarwanda ariko bavuga bamaze gukwiza nk'imyaka nka 12 kuduga batangura kubigisha hariho n'amashyirahamwe usanga aza ku mashuri ariko arabigisha kuntu bashobora kwikingira bakababwira ku byerekeranye n'ukurondoka k'ubuzima bwabo k'imibiri yabo ibyo byose bigashobora kubafasha ndibaza ko natwe dushoboye gushikaho dushobora kuganira n'ugwaruka tukumvisha ababyeyi cyane cyane abamama ko bashobora kuganira n'abakobwa babo n'abana babo batumva amasonisoni cyane batavuga ati ni ibintu bitavugwa ni ibintu by'imbere bidashyirwa hanze icyo ndibaza yuko gishobora gufasha abana gishobora gufasha ugwaruka kugira ngo nabo bashobore kumenya ukuntu bashobora kubyitwaramo
egome madame Jacqueline Bagenyere mu kanya turaha ijambo Cyril Mumvugi ariko nagomba namwe mbwira icyo muvuze kuri icyo kibazo cyabajijwe na Marcel gihambaye cyane rwose amakosa ari hehe inyigisho ziratangwa igitigiri cy'abakobwa babandanya gutwara inda z'ishushu ni kirekire cyane rwose ni kinini amakosa ari kuba kubigeme ku bavyeyi babo kuri abo bagabo bakora ibyo za
ego murakoze kumpa ijambo icyo kibazo cy'amakosa kiragoye kunyishura jewe simbona umuntu muranyumva
duga ku ijambo turakumva
ego jewe simbona uwo twoshira ko amakosa ni kibazo mu gifaransa tuvuga tuti kiri kompleksi ahubwo nje ndashyigikiye cyane ibyo umuvukanyi makuru atahegeje kuvuga iyindi ngorane iri nyene hajya mu muco w'ikirundi niho ingorane ziva kubera mwene ibyo bintu bijyanye n'ubushurashuzi n'iki n'ingorane umukobwa ashobora kugira mu gihe yagiye kuryamana n'umuhungu ingorane ziri hariya mu muco kubera ababyeyi nibaza ko batinya kubiganirira cyane na abana babo ahandi hari ingorane nuko kubera umuco w'ikirundi hari ibintu bitigishwa abana ariko nko mu bindi bihugu biteye imbere babibigisha nk'ibintu byo kwikingira n'iki nini mu gihe rero iyo ntambwe tutarayishikako iyo ngorane nibaza ko izohaguma ariko iyindi ngorane je maze kubona nuko ahubwo bahana abakobwa ariko abahungu abahungu babatwaje izonda ntibabahane
ico
cyo ndibaza yuko hari hakenewe yuko bashiraho nk'ibihano kuko hariho nk'abigisha aribo batwaje inda abanyeshure kugira ngo par example abana bashaka kumenya kugira ngo babahe amanota nk'abo bigisha nibaza yuko
hageze uko baza bararabihano boza barabaha icyo ni twagize bavuga ko mu gihe bohana bimwe biboneka abantu bakora cyane cyane abagabo bakora izahankivyo iyongeso yoteba igatuzwa tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Cyril Muvunyi mwiriwe neza
mwaramutse neza aho ngaho muri Amerika natwe twiriwe neza hano mu Rwanda
ni vyiza cyane muri hehe mu Rwanda
ndi hano mu karere ka Kayonza umurenge wa Gahini
ni vyiza cyane gose ikibazo cy'umviro turi ko tuvuga kwirondoka rishimikiye cyane cyane ku magara meza y'abakenyezi dwa kwijambo turi kumwe n'abatumire ikibazo cy'umviro
yego nabyumvise rwose nateza amatwi natangiranye namwe nabakurikiye nabo batumirwa ndabashimira cyane kuri icyo gitekerezo bagize cyo kuza kora nk'umwice nakwita nk'umuhuro kuri Zoom ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa kane na bagahuza n'abarundi kazi bose aho bari mu bihugu binyuranye niba ntibeshye
nibyo
bira bintu ni byiza cyane guhuza abarundi kazi kuko kira kibazo ntago ari mu Burundi honyine kiri no mu Rwanda ugasanga abana b'abakobwa baratwara inda ariko ndeje nsanga hanini yabitira ku babyeyi ubundi ababyeyi bababyaye ubundi biba byiza iyo ufite umwana w'umukobwa utangiye kubyiruka kuba impumyi kuba wamuganiriza ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere kuko iyo ubimuhishe ntihandi umwana kubwira ngo nagiye mu mihango yabikubwira ngo ibyo ni ibishitani ngo nibishira se ningoye ntabwo ari byo ngo ntukambwira ibyo bintu ugasanga umwana niba atisanzuye ku mubyeyi ugasanga yisanzuye ku wundi muntu ushobora kuba amugirira nabi yamubwira ngo kubera iki inkura n'ikibazo iki n'iki akavuga ati kuryamana n'umuntu nibyo bivura icyo kibazo ugasanga nta musobanuro neza ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ugasanga ni ikibazo ababyeyi bakunda kuba bagira ariko icyo kibazo kandi nanone ntago bagomba kuganiriza abana b'abakobwa gusa n'abana b'abahungu bagomba kubibaganirizaho cyane ko nta handi umwana ubundi akura amakuru yizeye uretse ku mubyeyi we umubyeyi w'umuntu niwe ugomba gutanga amakuru kandi mazimiye rero uvuze ngo ntabwo wabivuga mu izina ngo ntabwo ari byo kuki si ibyo bintu biba byarabayeho we mubyeyi uba warabayeho nawe ibyo bintu ukabicamo ni gute utasobanura umwana wawe rero biba byiza iyo umwana wawe umuhaye ubwisanzure ukamutega amatwi icyo gihe biramufasha nawe kugira ngo yagire uko yitwara ejo hazaza rero abo bavandimwe iyo gahunda bafite ni nziza cyane kuko bizatuma n'abatari basobanukiwe bazabasha kuba bamenya ibintu byinshi
murakoze Cyril Muvunyi madame Solange murirwa impanuro cyangwa icyimvio gitanzwe na Cyril mu kivuga kwi
nganiye neza kuko ibyo bibazo turaje uko biri ahantu hose urumva bavuze ko mu Rwanda biriyo ahantu hose biriyo nagomba rero ngaruke ku bintu bijyanye na impunity kudahana abantu baba bashurashuje abana babigeme twebwe mu byo tugenda dukora nk'abakenyezi bizi by'amategeko canke nk'abakenyezi bari mu Burundi keshi turafasha mwe nabo bana turafite umwana w'umutwakazi yari yaparvenye kwiga ariga arashika mu mwaka w'icyenda arashika mu w'icumi none uwo mwana bamutwaza inda aratwara inda urumva byabaye ibintu bitubabaje ko ari umwana twakurikiranye ubu rero twaragiye turakurikirana kayiwe mu ntara arimo turabikurikirana uwo muntu yamuteje iyo nda ubu yarafashwe umwana nawe turiko turagwana nyine muri wa mugambi mwigeme kazi zakawe kari mu minwe yawe turiko turagwana kugira ngo mu kw'icenda ejo bundi mu kw'icenda azoce asubira mu ishuri kugira ngo ashobore gukurikirana ibyigwa adashobore guheza amashuri urumva rero abana batwaye inda ntitubaheberana gutyo kuko inyuma yo gutwara inda hariho ubundi buzima harabaho kazoza harabaho kongera gusubira mu bundi buzima kugira rero ko urangiza amashuri ibyo rero tuko turabikorana nabo bakenyezi bari hanze nuko turabashimira cyane turabashimira cyane twe ngaha mu Burundi kwica cyumviro n'abakituzanyemo yo conference niwe bayitanguye baratanguza mu mwaka uheze murabona n'ubu birasubiriye kandi nababariye ko udusa participant benshi bazita bihuriro haba kuri ubuga haba bazoshika aho ikiganiro kizobera kandi turabye kungene abo bahuyane na Dr. Zena ba Samantha ba Gloria bari ko barabyitwaramo birerekana neza yuko ari kintu bashyizemo umwete n'ishaka gishye kugira bishobore kugenda neza bien sûr bari ko barakorana na guverinoma y'u Burundi dusana impusha n'ibindi
bigabategeka bashobora
kuhashika. Ego me. Namwe namwe mudusa.
Tugarutse kuri mwebwe Jacqueline Bagenyere tukavuga cyane cyane kuri umwe mu mugambi w'icyo gitaramo icyo kiganiro mpuzamakungu hariho gufasha abafasoni mu bikorwa by'iterambere eka no mu gukingira ibidukikije mudusobanure neza intumbero yanyu ni iyi.
Intumbero yacu nuko murabona ko teme twashizemo ibijanye n'amagara ni kuvuga yuko twarabyihweje dusanga turabye teme yo mu Burundi y'umwaka yuko umugore ategereza kuja imbere mu guteza imbere uburimi n'ibidukikije umukenyezi mu gihe atamagara afise nta kintu na kimwe ashobora gukora ntashobora kuja mu murima ni nacyo gituma rero twaciye dufata iyo teme ijanye n'amagara y'abakenyezi kugira ngo bafite amagara meza bashobore gukora ibikorwa bibarabi ibikorwa by'iterambere yego murakoze
tubibutse inshuti mwese ko muri kamara abandanya kumviza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Ali Ruhamya mwiriwe neza muri he gari
Mironko
mu Rwanda ni byiza cyane rwose turiko tuvuga cyane cyane kwirondoka rifatiye ku magara meza y'abakenyezi turi kumwe n'abafasoni bari kubatunganya inama mpuzamakungu eka ikiganiro kizoca ku buhinga bwa Zoom bakaganira cyane cyane ku byerekeye ukuntu bofasha abafasoni cyane cyane bo ku mitumba aho bari hose tugakwa ijambo ikibazo cy'imvira
ikintu nshaka ntabwo nza kubaca intege ni ibitekerezo byiza bagize ariko hakaba ikibazo nza kugira urabona iyo ukurikiranye Zoom hari aho bigera neza bakazigacika zikagenda zicika ese icyo kibazo bazagikemura gute kugira ngo inama ishobore kuba yagenda neza buri wese ayikurikire ikindi kintu ngira ngo nse nubabaye ese ibyo ngibyo byirondoka iki nibyo byihutirwa mbere n'ibindi byose nta bindi byihutirwa bakakwiye kuba bakemura
ibibazo byiza reka tu n'icyo kibazo madame Immaculée ndayisaba ubuhinga nguruka na bumenyi Zoom ni ubuhinga bwiza cyane rwose bugezwe ko murafise plan B murafise ubundi buryo muzakoresha mu gihe bitogeza neza Madame Ndayisaba
ati none internet zicitse bizogenda gute turiko turagerageza uko dushoboye kuburyo tuzoba dufise internet ikwiye tuzadufise umuyaga nkubu ukwiye kuburyo bidashobora gucika mu mwaka uheze twaragize i conference nyene abantu benshi barayitabiriye benshi bari ku murongo Imana yaradufashije ntitwahuye n'icyo kibazo n'uyu mwaka rero turiko turagerageza uko dushoboye uburyo dushoboye kugira ngo icyo kibazo ntituzohure nacyo kandi tusaba nyine ko Imana izodufasha kugira ngo icyo kibazo ntituzohure nacyo turiko turagerageza uko dushoboye
ikindi kibazo madame Jacqueline Bagenyere ni ikibazo abajije umunyanyu iradio ijwi rya Amerika avuga ati icyo kintu nico mwashize imbere niyo urgence ariho nta bindi bibazo nkura mutima bya fasoni yarike kuje imbere y'icyo kibazo
murakoze ego yagize neza kubaza icyo kibazo nkuko yabivuze ibibazo ni byinshi cyane
titwari gushobora kuvigira rimwe. No kuvuga rero uyu mwaka twatoye ico kibazo, mva mu mwaka uza tuzoraba ikindi kibazo dukorera ko no kuko iyi conference siyo ya nyuma hazoba n'izindi. Nciye mboneraho no gutera kamo aba cyane cyane abakenyezi kugira ngo uwo munsi iyo conference baze bayikurikirane ku bwinshi. Nkaca mboneraho no kuvuga yuko ku munsi wa conference duhejeje conference tuzoca tubandanya kuri Facebook kugira ngo duhamagarire abantu bashobore kuduterera agacumu k'ubumwe kugira ngo dushobore kuronka uburyo donc de moyens financiers dushobora kudufasha mu byo dushaka gufasha mu Burundi. Hanyuma rero nkaba ikiganiro kitarahera nagira nshimire cyane komite y'Ibujumbura turiko turafashanya gutegura runo rubanza. Murakoze
Solange Murirwa. Hari ikindi kibazo nkora mutima kibonekeza cyane cyane mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere, aho abafasonication akenshi usanga bataja kwishure mu mashure ku rugero rumwe n'abahungu canke abagabo, kandi tuzi ko iyo bagiye mu mashure kenshi na kenshi usanga ari incabwenge. Icyo kibazo kiri ku rutonde rw'ibyo muzoshikiriza atari muri kiganiro canke mu kindi kiganiro muzotunganya.
Icyo kibazo turakizi, ariko jewe nagomba ndababarire nk'uko ino mu Burundi wacu aho turi, aho dufite n'amastatistiki biharuro yerekana aho abigeme ko aribo benshi mu mashuri. Abigeme nibo benshi uravye mu mashuri y'intango n'ayisumbuye, n'abo twagiye turatemberera n'abayobozi baratubarira yuko bafite abana b'abigeme basumba abashuri abahungu mu bihugu bindi biriko biratera imbere. Usanga rero contraire ariko murumva ni wacu yuko twifashe uko, kandi nacyo gituma rero mubona twafashe iyo ngingo yo kuvuga kereka rero tubahimirize ntibaje mu mashuri ari benshi hamaze ngo bace baheba. Usange ya maefora ababyeyi bagize babigisha bashira mu ishuri abayimfagusa, kuko umwana aheje ishuri atarose diplome keshi bari bayimfagusa usanga mu buzima bwa kazoza atacu biri kubira mu mariye. Hama ukindi kibazo nacyo cy'uko icyo kibazo ariko twashize imbere cy'amagara y'abantu santé productive byirondoka. Erega amagara niyo nkingi ya byose, udakomeye udafite amagara meza ugumugwaragurika mu mafisiri ugwara indwara zijyanye no kwibaruka nabi no gutwara inda zurutavana ko usanga n'uwo muntu atari productive mu rugo usanga atashatera mu iterambere. Uburo twahereye kuri icyo cy'amagara abakenyeza amagara y'abantu ndetse mu mwaka uza tuzongera tugire iyindi sujet tuyiyumvire ko tuyidebate tuyagure. Murakoze
muri iyo migambi yose mufise, nashaka tugaruke cyane cyane ku kibazo nacyo nyine ari nkora mutima, ikibazo cy'uburyo gushikira abafasoni bose ku mitumba ikakubaha inyigisho ikakwamiza ko muhabaha impanuro zihambaye haba kuja mu mashuri canke ikakugira ubuzima bwiza cyane cyane ku bujanye n'irondoka ryabo, uburyo muzo bukura he mutekanya kuronka gute. Madame Immaculée Ndayisaba.
Ngo dushikire cyangwa dushobore gushikira ku bakenyezi aho bari hose tuzokwisunga cyane cyane amaorganizasiyo, hariho amaorganizasiyo asanzwe akorana n'abo bakenyezi mu Burundi cyane cyane. Hanyuma ikindi nacyo nk'uko mugenzi wanjye amaze kubivuga, tuzokwisunga nyine ku bantu hirya no hino bashobore kudufata mu mugongo kudutera agacumu k'ubumwe kugira ngo dushobore gushika aho tudashobora gushika. Urabizi nk'uko twamaze kubivuga, bamwe turi hanze y'igihugu nka jendi ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abandi nabo bari muri Europe. Ntabwo turiko turakora twenyine, dufise n'indi komite turiko turakorana nayo i Burundi i Bujumbura. Urumva abo bose n'abantu tuzaba turiko turakorana kugira ngo dushobore gushika, bashobore kudufasha gushika aho twebwe turino tudashobora gushika, mu kutanga izo nyigisho, mu gutanga izo mfashanyo, mu muguhimiriza umukenyezi ahariho hose kugira ngo ashobore kwiteza imbere mu magara yiwe mu mirimo yiwe ya buri munsi mu byo akora mu kazi kiwe ka buri munsi urumva dufite izo tuzokwisunga cyane cyane bari mu gihugu cyane cyane ayo ma organization cyane cyane ama group asanzwe akorana n'abakenyezi akorana n'amashure kugira ngo bashobore gushikaho twebwe tudashobora gushika
namwe madame Jacqueline ba genyeri mu gicho muvuze ku ico kibazo nkora mutima cyo buryo kugira ngo iyo migambi yose mufise izoshobore gushirwa mu ngiro
ego murakoze cyane uburyo naho butoroshe kuronka turiyungunganya nka twebwe nyene komite iriko irabitegura twaragerageje gukora koranya amafaranga makenya ashobora azodufasha muri ico gikorwa hanyuma tukaba turiko turakorana n'amapartenari atandukanye twasabye ngo dukorane yego turiko dusaba turiko turondera ubufasha aho dushobora kuburonka hose nciye mboneraho rero no gutera kamo abantu bariko barumviriza kino kiganiro yuko ubufasha turabukeneye bashobe kugira ico bunganira boba bakoze murakoze cyane
murakoze madame Solange murirwa tubahe akajambo kanyuma imbere yuko ico kiganiro kiba eka akamumotera cyane cyane abakenyezi eka muri rusangi nakahe
Twebwe icya mbere akama duteye abakenyezi nuko bozo kwitaba abandi bagakurikirana kuko harya ngo akanyoni katagurutse ntikamenye iyo bweze urumva batage baramenya ibigezweho ibyo turiko tubashikiriza ibyo tubategurira urumva usanga umuntu agenda atazi iyo umukenyezi wa kino gihe ageze ikindi kintu kigira kabiri kotera akama abantu bose haba mu Burundi haba amasilamu atandukanye bakadufata mu mugongo usanga ari ibintu bisaba uburyo namwe murazi gutegura ikintu kiriya usanga bisaba uburyo kandi abavukanyi bacu bari mu makungu tuguma tubashimira ukuntu bitanze ukuntu babandanya babishyiramo umwete ingufu bararabicaye turara ku matelefone dupanga dusubira urumva rero turabashimiye mugabo umuntu wari we wese yumve yuko kugira ngo umukenyezi atere imbere cyangwa amererwe neza ari contribution ari intererano y'umumwe wese ishoboka kuko na nyine icyo barabivuga ati tuje hamwe turi kumwe twese birashoboka dushira ingufu hamwe dushira amaboko hamwe hanyuma dushobore guteza imbere umukenyezi w'umurundi kazi
Jacqueline namwe mugire akama mutera abakenyezi cyane cyane Jacqueline maratwumva reka ndumva telefone yiwe ishobora kuba yacitse reka duhe ijambo imakure ndayisaba akama mutera abakenyezi muri rusange imbere yuko icyo kiganiro kiba mu ndwi iri imbere
murakoze kumpa ijambo hanyuma nagomba gutera kamo abakenyezi bose aho bari hose kugira kwitabira iyi conference kugira ngo tushobore gushyira hamwe no kuganira no kumviriza ukuntu dushobora kwiteza imbere hanyuma umukenyezi wese ndaguhaye ikaze haba kuri Zoom haba mu Burundi mu gihugu kaze kuri uwo munsi tuze duhurire hamwe tuganire hamwe kandi si umukenyezi gusa n'abashingantahe namwe nukuhaboneka kugira ngo mudufate mu mugongo namwe mudutere inkunga hari aho ushobora kuba uri kumwe n'umukenyezi wawe mube muri kumwe kugira ngo dushobore kuganirira hamwe namwe ntimusigare inyuma namwe turabahaye ikaze hanyuma kandi nagomba gufata akanya nshimire cyane cyane ntuzenya ijwi rya Amerika kuri iki kiganiro kizabaduhaye murakoze turabashimiye cyane rwose
murakoze ndabona na Solange yaje reka tumuhe akanya gatoya cyane rwose nawe nyene atira kamo mu masegonda 10 Solange ndabona telefone yari yagoranye tugakwijambo
twitiranije ariko natwe mu mpaye umwanya ariko mvuge natwe turabashimiye turashimiye Voda Amerika mutwa mahafu mu biganiro by'abakenyezi mu biganiro muri Sanze n'ibindi n'ibindi turabakurikirana
kandi abarundi kuba mwitabye ikiganiro turashimiye n'abanywani bose badutse akamu bagashikiriza ibyiyumviro kandi ibibazo turabashimiye inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro muri Sanga cy'umunsi mugira amahoro n'umugoroba mwiza mwese.